na bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga hanini ku masezerano Abarundi bateye ku gikumu yarusha mu mwaka w'2020. Ayo masezerano akaba arimo uburyo bwo gusabikanya ubutegetsi mu nzego zitandukanye za leta zirimo ibibanza muri leta no mu gisirikare. Bamwe mu Barundi barashima akamaro k'ayo masezerano, bavuga ko yafashije Abarundi kuva mu ndyane z'amoko no gukumirana zaranze Burundi mu gihe kirekire. Ariko hari n'abavuga ko ayo masezerano bamwe bavuga ko hari uburyo bwo gukumirana hisunzwe ubwoko ari byo bise quota ethnique mu rurimi rw'Icyongereza. Mu ndwi iheze rero Senayi Burundi yaragarutse ku bitigiri byaserukira ubwoko mu nzego zitandukanye, aho twokwibutsa ko hari nko ibice 60% 40% mu nzego zitandukanye na 50% mu nzego zijejwe umutekano. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumire bakurikiraniye hafi icyo kibazo kandi bahama bagize icyo bakivuga ko. Turi kumwe na ambassadeur Isidore Mbayihaga na wenyine yakurikiranye icyo kibazo, ikayakurikiranye n'inama yabaye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Tukaba kandi turi kumwe na Idefonse Rwema ya Mukamunda y'Ingoma, akaba aba mu Bwongereza muri iki gihe. Turi kumwe kandi na Eric Sengimana yakurikiranye hafi ibikorwa bya Sena kuri icyo kibazo cya kota etnike ibitigiri by'amoko mu nzego zitandukanye. Reka rero dutangure kuri wewe Eric Nsengimana, inyuma yaho inama nkenguzamateka y'u Burundi ihwereje icyo kibazo, icyo iyo nama yashyitse ko ni ikihe, ndazi ko mwari muri iyo nama.
Murakoze cyane. Twe twari muri iyo nama ariko turaje ibyo twashyitse ko, kuko intumbero y'inama nkenguzamateka twari kubwiza Abarundi mu mico itandukanye kugira ngo bamenye icyo Abarundi biyumvira mu kuri ya kinga ya majana 2086 ishyiraho amakota mu ntunze mu gihugu, bakuvuga mu buto bakaba umutusi bagakurikirana. Daboro bakabanza bari batuzaniye umuhinga abanza kutubwira ingene byagenze imbere igituma basizeho iyo ntunze hirya article bakayishyira muri constitution, baratubwira igituma byagenze kurya. Yari nyakubahwa perezida Domitien Ndayizeye aravuga ati twe twagarundi twayishyiriyeho ahubwo sete impoze paro mediateur, ni ukuvuga babayibashyizeho ku ngufu, ariko bayibasizeho ku ngufu kubera ko byari byabananiye kumvikana, bari bagize iminsi batonda kugira bashobore kuraba icyo bahuriza ko bose biranka, hanyuma cashyiraho iyo formule kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumvikana. Rero intumbero y'inama nkenguzamateka kwari uko abantu bavuga, hanyuma bakaraba ko by'ukuri bigikenewe ko iyo ngingo iguma mu ibwirizwa shingiro cyangwa ivamo. Hanyuma benshi mu bashoboye kugira icyo bashyikirije ko hatagera. Impamvu nyinshi z'abatanzwe ngazaza kuguma tuzivugana muri kino kiganiro zerekana ko hataragera ko biva kugira
icyo bashyikirije. Ku giti cyanyu mushya na Eric Nsengimana, ayo masezerano yarafashije Abarundi kuva mu ndyane z'amoko eka no gukumirana?
Ayo masezerano nubyo yarafashije kubera uko byari bimeze. Ubwa mbere murazi ko harimwo ubwoko bumwe sifite ubwoko bw'abahutu butari bufise ijambo mu gihugu, hanyuma baratora formule y'ingene abana bariya bashobora kugira kuja mu nzego vyoroshe kandi ntihagire ububareze. Uno munsi nivyo nubwo biterade hari impamvu nyinshi bashikirije zerekana ko bitarahera ivy'ubwoko. abeshi mu bavuze abahutu babatutsi bose bashikirije byumviro kandi barerekana ko by'ukuri ataragera ko biva mu ntunze biva mu ibwirizwa shingiro ariko nta n'umwe adashima no kubwanje ndashima iyo formula bakoresheje kugira ngo bose babe bashobore gushikirwa mu butegetsi kandi yaratumye habitunze iratuma hashikwa ku bintu bidasanzwe byinshi kubaka igihugu bari hamwe nubwo bose bataravyumva kumwe ngo uno munsi bashobore kubikora mu ibwirizwa shingiro kugira ngo by'ukuri twumve ko turi abarundi ivyo ubwoko dushobore kubirengera kandi ico twabonye kindi na jewe mbona nuko ivyo ubwoko umwe wese abizana akeneye ico ashaka ukeneye iki arashobora gukoresha ubwoko kugira ashobore gushikaho ariko muri rusange ugasanga by'ukuri ivyo ubwoko mu Burundi benshi barabirengeye.
Ambassador Isidore Mbayihaga gukumirana nkuko Eric bivuze abarundi batari bake bavuga ko cyane cyane byava ku zindi mvo atari ubwoko bw'abanyagihugu b'abarundi ivyo niko namwe muyoboye
yego jewe cyo turagihuriza ko kuko ubwiye kuraba inkomoko cyane umuzi w'aya masezerano icyo yavuye ko urabona ko mu bisanzwe hari ubwoko bumwe bwari bwaratotejwe ibyo biragaragara twarabibonye hanyuma rero igihe ubwo bwoko buvuye hasi bugahanira agateka kabwo n'uburenganzira bwabo ababatoteje urumva bagiye kubona yuko batagishoboye kubahagarika nabo babona yuko bagize ubwoba bwokubwira ati ntitwotwagwa n'abantu twagiriye nabi cyane twatoteje twagwanye bohava baca bazana umugambi wo kutwihora rero urabona yuko baca bavuga ati reho twemere tukore nuko twosinya amasezerano yuko ubwoko bwose bwiyumva mw'intwano kuvuga tujye hamwe twese ntihagire umwe agira ubwoba buturutse kuri iki cyangwa kiriya rero baca basinya amasezerano umugabo icyo nagomba kuvuga kimwe nuko mu bisanzwe ubwiye kuraba kuva kiriya gihe amasezerano asinywe ukaraba gushika uno munsi mu by'ukuri turabona yuko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ata murundi agiha agaciro kuko abarundi benshi batari bake barabonye yuko atari urwamuri hagati y'amoko mu Burundi ahubwo byari inyungu z'abanyepolitike babonye ikintu cyocanyishamo abantu kugira bishikire ku nyungu zabo ubu rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu agiye kubiraba umunyepolitike cyangwa undi muntu wese yoza abwira abarundi by'ubwoko nibaza yuko yo bavomeye mu kiva kuko se benshi bamuha amatwi
ariko ambasaderi Isidore Mbayihaga baravuga ibitigiriza 40% 60% ariko hariho n'ubundi bwoko bwa buri mu Burundi ubwa batwa bwo umva muri cyo gihe budakomeye
wanashaka kuva kiriya gihe bwoko bwa batwa cyane ubw'abasangwa butaka nta kibazo cyari ubwari buteye mugabo uno munsi urabona yuko kuva kiriya gihe basinye amasezerano abatwa basa nuko bari bibagiwe mugabo kushimira cyane cyane icyubahiro mukuru w'igihugu dufise General Major Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu urumva yagezeho leta turabona yuko yibutsa abatwa arabashyiramo haba mu nama nshikirangari cyangwa mu bindi bibanza ubu nabone nibaza yuko abasangwa butaka muri ko muravuga nabone ubu batidoga cyane ahubwo bariko basaba gusa yuko ngira ngo kongererezwa mugabo nabone baributswe rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe ikibazo cy'ubwoko mu Burundi no munsi murazi yuko cyari ikibazo gihagaritse umutima barundi kandi cyateza umutekano muke kubera ubwoko bwose bwabundira ubundi cyangwa bukikeka bugenzi bwabwo ariko uno munsi nk'uko mwabibonye naye mwabivuze gatoya mu gihugu cy'u Burundi nuko abantu ngira bamwe babivuga batariho bari bavuze mu kibega paradiso gatoya kuko amahoro n'umutekano uno munsi birahari ubona amahoro n'umutekano biba bihari ni ukwerekana yuko ni ikimenyetso cyerekana ko zaryane z'amoko atazihari uno munsi nta mututsi yovuga ngo umwanzi fise amugiyiterambere cyane amugiye kubaho ni umuhutu cyangwa umuhutu ngo avuga ati umututsi wuye niba amugiye ibi n'ibi mbere biranahimba washaho ugasanga umuhutu afise umwanzi nyawe avuga ati niba mbangamiye ugasanga ni umuhutu mugenzi we umututsi ugasanga bise umwanzi kuri mugenzi w'umututsi.
Yego, tugarutse kuri ayo masezerano, hariho umushikiranganji Eric yavuze ko umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko ari amasezerano babategetse gutera ko igika umuntu agomba ngaruke na nje kuri defense Rugema. Hariho abantu benshi bavuga ko kugira ngo abarundi bumvikane ari uko bagabuye ku bitigiri by'amoko, ari ibintu navyo nyene bidasa neza cyane rwose ivyo mubivuga ku iki mushikiranganji defense Rugema.
Egome icuno bivuga ko kimwe bagenzanje kumaja kubashikije icuno bivuga ko nuko burya abarundi turakwiye kuraba umuzi w'ingorane watumye haba ubwicanyi hagati ya moko. Ayo moko rero mu bisanzwe murazi neza yuko imbere y'umuzo w'abazungu b'abadagi umwami mwezi Gisabo nta moko yavugwa mu Burundi, haravugwa imiryango. Ubwo sinshatse vuba yuko imiryango yogaruka igasubira ubwo bwoko, mugabo nta moko y'abarundi ariyo. Kandi no mu nsiguro yabyo ubwoko butandukanye n'abantu badasangiye ururimi, bashobora kuba badasangiye intara, bashobora kuba badasangiye akaranga n'imico, ariko twebwe abarundi dusangiye byose. Iki kintu rero cy'uko kuva ingoma y'ibwami itembagajwe birazwi neza yuko hari akagwi byose byama kera bavuga ati umwero uvuye ubukuru ugakwira hose, ariko ubu turabona neza yuko ahubwo umenga ingorane ziva ibukuru zigakwira hose. Nta ngorane zihera mu banyagihugu ziduga, zama ziva mu banyapolitiki muri abanyamigambi, akaba ari zo zitera kaga mu gihugu. Murazi neza yuko intayo nuko ingoma y'ubwami mu gutembagazwa habaye akagwi gatoya k'abahutu n'akagwi gatoya k'abatutsi barwaniye gutwara. Aho niho byahereye mu 65 mu kwezi kw'icumi.
Ivyo n'ibintu bishobora gushitubira gushika canke ako kagwi. Abantu benshi bavuze ivyatumye haba indyane z'amoko kwigungira ko ikabantu bakumira abandi. None muribaza ko aho intambwe abarundi bageze ku uribaza idafase Rugema ko bashobora gusubira inyuma ugasanga basubiye muri izo ndyane.
Ibyo bintu nibaza neza yuko kubera ubwicanyi bwahabaye kuva ico gihe byatumye abarundi bati abo bahutu n'abatusi batinyana. Umwe akavuga ati intwaro yakoreshejwe nk'ikintu cy'ukwihora, nk'ikintu cyo kuvuga ati umwe mu kirundi bavuga ati nyene mbo yita nifashe ikirindi umuntu aba abari ku ntwaro ugasanga nibo bavuga bati intwaro murazi ko bagiye baritirira intwaro ati intwaro z'abatutsi, intwaro z'abahutu, intwaro rusange. Rero ntabuze yuko izokwigira ishoboka kubera iki? Kubera haracarwa gutinyana. Uko kwizerana rero kuri mu banyepolitike, uko kwizerana bafatanya n'ugusaba ikunga ry'igihugu no kutarondera kubisikanya ku neza ku ntwaro, ibyo byose byo gutuma bashaka gutwara ku gikenye, ibyo nibyo bituma izo ngorane zitazohera vuba. Kuko abanyagihugu n'ukuri jewe ndababajije mbega iyo abanyepolitike abo izo ncabwenge bari hejuru bariko baragabura ibibanza bya politike, icyo umunyagihugu abyungukamo ni iki? Nta na kimwe. Kandi ikindi nacyo, murabe neza ayo masezerano y'amahoro ya Arusha igihe yaba, nk'uko Perezida Domisi yabivuze muri iyo nama, akavuga ati ibi bintu n'abahuza babitugobeye ko nabyo twashaka. Aho munyene muca mwumva neza yuko icyo kintu kitavuye mu Barundi. Nicyo gituma twebwe tuvuga tuti ni ukuri iki kintu ni ikintu cerekeye abanyepolitiki gusa, nta banyagihugu babifisemo inyungu, nta banyagihugu babonaye ko bashobora kubazanira umutekano canke, kuko yaba ari ibintu biraba abanyagihugu bose. Ibi bintu hari hakwiye no kuba referendum, akaba ari referendum kuko si ikintu gishobora gufatwa n'utugwi tw'abanyepolitike tw'abanyamigambwe ngo bavuge yuko ngo bagabura ibiti vya politike. Abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro. Uno munsi hari abarundi ari impunzi hagati mu gihugu cabo imyaka 30 iraheze, icyo kintu mwibaza yuko kiva kuki? Abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro, ariko abanyepolitike barabifisemo yindi nyungu.
Yego, Ambassador Isidore Mbayahaga mwavuze bimwe mu byatumye abarundi bacanamwo muri kahise eka umushyanahe defense rugema rwongeyemo ibitari bike yavuze ko n'abarundi bagitinyana eka batizerana cyane rwose gushika ubu yavuze eka nababandanya gusahura ubutunzi bw'igihugu n'abatashaka kuva ku butegetsi ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora guteranya abarundi muribaza mwavuze ko abarundi bamaze gutahira intambwe ikomeye cyane rwose ibyo bibazo byose mubibona gute ibyo bari ibibazo bikiri muri iki gihe cyangwa n'ibibazo navyo nyene bikoratori nyinshi
hari ikibazo yarashikije yavuze neza twumvikana ko nawe yavuze ati mu bisanzwe ati abarundi muri rusange bose barifuza kwibanira mu mahoro kandi uko n'ukuri kuko yavuze ati mu bisanzwe ibyo byaba bizanwa n'akagwe k'abanyepolitiki bavuga ati twebwe twaronse kubera iki kibazo nyine cy'ubwoko none coramboka kivuyeho twebwe ntituzosura kuboneka ibyo birashoboka mugabo icyo yavuze kindi kameme njyene ari mbona kuko njyewe ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi mba hano ndabiraba mu by'ukuri ikibazo cy'amoko ugiye kubiraba nta kikihari kuko yaba kihari haba hari ihungabana ry'umutekano umutekano nawo uno munsi ni wose mugabo nagomba ngaruke ku ijambo nyine cyubahiro mukuru w'igihugu kuvuga yavuye mu rugendo hirya y'ejo intambara zisigaye uno munsi ni intambara y'ubutungane n'intambara y'ubutunzi nibyo ariko aravuga rero ati hariho abantu bagishaka kwigarurira iby'igihugu bikaba ibyabo nigo rugamba nyine cyubahiro arimo nigo rugamba abarundi basigaje gutsinda icyo kivuyeho umubano hagati y'abantu w'ubundi urashoboka kandi iby'ubwoko bikazimangana kubera ubwoko turiko turabona uno munsi bushobora kubangamira abarundi mu gihe batabwitonze ko neza n'ubwoko bwitwa inda ubwo rero ni uwo mugambi urabona ko nyine cyo mukuru w'igihugu na leta yiwe bavuga bati tugomba guhaguruka byanga byakunda ako kamwe kagwanya uko abarundi babana mu mahoro uko abarundi bafungura neza ubutunzi bakaba busabikanya tugakureho nibyo yavuze rugema ako kagwiro kariho kuko n'umukuru w'igihugu yabivuze ati hariho akagwe katagomba yuko ubutungane buba mu gihugu katagomba yuko ubutunzi busabika bagwa iterambere ry'abarundi ribe ryose n'ako kagwiro kariko karagomba kutugora mugabo nabivuze kandi nobihagararaho nkabishimikira ko ikintu cyerekeye amoko kuvuga ngo ubwo iki ni karata yo kuvuga ngo ujya ni naka ndi mu bwoko tudasangiye ntitumukunda tumubwire gute ibyo byarakomeye icyo avuze kindi ni iyo politiki yavuze ati abanyamigambwe barashobora kubwira abantu yuko boguma muri bya bihe bya kera kubera bazi yuko bashobora kubikamisha mu minsi ibiri imbere mu maisha yaze politiki baba harumbi mugabo araganda ku munyeshuri ko Frederic n'ukuri nta kamaro yuko umuntu yovuga ibintu atabona cyangwa ngo abicurike mu Burundi ugiye kubiraba uno munsi ujye ugatembera mu gihugu ukaraba ahantu hose ingene hameze nta muntu n'umwe umubwira ngo mu Burundi twumvise ikibazo cy'ubwoko cyangwa ngo umuntu ariko aravuga ubwoko kanaka ubundi bwo kubutumva ubaranywa igisigaye kimwe gusa n'uko ubutungane nk'uko nyinshi babivuze n'ukuri ubutungane ni ikintu nacyo gishobora guhungabanya umutekano cyangwa umuntu akitwaza akavuga ati bacira urubanza rubikomera rwaciwe n'udasangiye ubwoko abantu bakamwosha ariko cyangwa ubutunzi bakavuga ati bandaka mugabo n'uko yabivuze neza umushingantahe rugema yavuze ati n'akagwi
gatoyi
kaba kagomba guhungabanya mugabo imiliyoni cumi na zingahe z'abarundi ugiye kuraba hafi nka zose ugiye kubabaza iby'amoko nta bikihari
Eric Nsengimana hari abatari bake bavuga ko kubona abarundi baruhiye kumvikana ari uko bagabuye ibibanza mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko ari ubundi buryo bwo gukumirana ari ubundi buryo bwo gushyira ikumirana ry'amoko imbere aho mwebwe muhavuga ko
icyo tuvuga ngaho nibaza ko atari ibyo kubera ayo moko nyine niyagize Uburundi twabyemera ngo byasize abazungu cyangwa iki hanyuma umugambwe wari ku butegetsi prona urabyinstitutionaliza urabyemeza hanyuma urabishyira mu ngiro urirukana abo badahuje ubwoko nta yindi forumire n'imwe yari gukunda kugira ngo babagarukane atari kwemera ko
ubwo kubundi bwatawe bwemegwa bukaja muri funze bukaja muri leta bakerekana ingene buzoja muri leta kuko nabo wari kubabaza abo bayiprona babikora akababaza ati uburera ati ubwoko bwose ni sawa nimugende bazobashyira mu nzego atategeko ryanditse rivuga ko bazobashyira mu nzego ntibari kubashyira kubera ko n'abundi bari baze kubashyiramo bababona kandi bahari kandi baciye ubwenge kandi babana bari mu kibano kandi basangira basangira inzoga cyangwa bakabahari ubwenge rero nta yindi formule ni kwari kubakubwira cyangwa kugira iki nta kindi kintu cyari gikenewe atari uko abicanditse cyemera ko bategerezwa kujyamo byanga byahunda iki cyerekana ko atari kuyenda tubona ko abaganwa batagiyemo none munsi batavugwa kandi ubwo bwoko bw'abaganwa busanzwe buhari mu gihugu ko urumva ko kera twatwagwa n'abami n'abaganwa n'abaki batanyemo ngoma bace bapfira rimwe umunsi babahindura bakaba ba repubulike ntibagiyemo mugabo mu nama twarimwo bace bavuga ngo iyo hageze ko bafata ingingo ujyanye n'umugwi cyangwa uriya abaganwa barafise baca bahengamira nico gituma batabasize mu ntuze
ndibaza ko icyo kibazo mushikirije umushikana wa defense Rwema afise icyo akivuga ko
ego me arakoze kuvuga ibyo baganwa ariko rero jewe imbere yuko nirichansikije kuri ibyo nagira mbanze ndababwire yuko ibintu byibangura ry'amoko tudabora amoko atabaho jewe n'ukuri ndabyiyamiriza cyane niturondere ingene twubaka Burundi n'Abarundi uje kuri bizamuko rero egume imbere yuko ingoma y'ubwamitembagazwa nivyo kuri abugwa amuko ane harabugwa batusi abahutu abatwa nabaganwa mbega none cerekana yuko atanu bwoko buhari mu Burundi mbega ubwoko burafutwa ngo nuko intwaro zihimbutse ivyo birashoboka ya ikindi naco iyo muvuze muti mushinga na Eric muvuze muti ntangorane zihari zuko ayo moko yo bandanya akoreshwa mbega ko tuzi ko mu ibizwa shingiro ari 60 z'abahutu na 40 z'abatutsi mukaba muzi 60 guteranya 40 n'ijana ku ijana aho nyine mukabumva yuko hariho ikumirana kubera iki hariho abarundi atari abahutu kandi atari abatutsi iyo ni ikumirana rikomeye rero sinshigikiye ko amakote y'uko yohava kubera uzinduwa rikumirana ahubwo iryo kumirana nta kindi rigamije atari uko intwaro mu nzego z'igihugu mu nzego zikomeye z'igihugu mu n'amashingamateka muri leta mu basirikare n'ibindi urumva hashikwa ubwoko imbere aho gushikwa imbere ubushobozi ubuntu umuntu baramugenzura bakabona ko ikintu gishoboye ibyo bintu nibyo biriko birasubira inyuma uko bigenda niko twitandukanye uno munsi abana tuzobigisha kumenya ko ari abaganwa ko ari abatutsi ko ari abahutu bakurire muri ibyo bintu rero n'ukuri jewe n'ukuri ndasabye yuko abarundi twokubita agatima mungu ibi bintu ukabikuraho hakiri kare kuko nta kindi bigamije atari
uguta
Burundi mu manga
ego me ambassador Mbayihaga nagira mugire ico muze kuri ico cimbero gishikirijwe na defense Rwema hari uburyo bwotuma abarundi babandanya kumvikana babandanya ubumwe badakumirana ariko hatise badashize cyane cyane imbere ubwoko cyane badashize hari ikintu mubona cokorwa nkuko bavuga nta nyambo ibura gahunze ayo masezerano ashobora kuba atari ijana ku ijana meza ku barundi bose
bo murakoze cyane jewe ndamushigikiye kuri ibyashikije mu byo kuri ubwiye kubiraba mu Burundi bisanga atabwo ko yabivuze neza kuko abarundi ubwiye kuraba basanga iyi mvugo basanga iyi mico basanga ibyo bakunda nicyo kintu cyatugabuye gigatuma haba ubwoba hagati y'aba n'abariya kuko bavugwa ni kintu ikwiye kurandurwa kuko mu bisanzwe amasezerano nubwo bayashyizeho ntiyaba aya masezerano y'intapfa bavuga tubizoguma gucoye kwari ubwira ngo Burundi bubanze busubire bwiyubake umurundi asubire yumve ko ari umurundi ntagume yibona muri ya shusho y'ubwoko kanaka kuko kugushamirana na koje bugumaho mugabo no munsi mwabwe muti cyo kugwa niki niki ye warashaka kiriho kirakogwa nuko ubiye kuraba y'ivyintwaro gusa kuko n'ubutungane hari gihe basanga bwafashije mu gutuma abantu bumva kumenga intwaro si yabo basanga umenga bararenganijwe nubwo bamuciye urugororotse akabona ko bebarucire kubera ubwoko mugura abona ko ikintu cyo kirabo no munsi abantu bose nabivuze abantu bariko barondera ikintu cyotuma Burundi bugira umugamba gw'iterambere n'ubutungane ukabitsinda nyakuba Frederic ndakubare yuko aba bantu bose bumva bavuga bati nibibemo tubiragira kuvamo niki ubwoba burumvika no kuvuga ati jewe kuva mbaho ayo masezerano abayeho nta kindi kintu ndabona nokora cyotuma bangomba ngo bampe akazi ahacanye hari abanzeza amabanga ya umuntu hagenda gusa yerekana ubwoko bwiwe agasubira abandi kubuvuga cyangwa kubuvuga akavuga ati ninavuze urwamo navuga yuko ibiye bitagaragaza kandi nkabivuga ndi umudaka bazompakaza mugabo uno munsi gikenewe nuko akazi cyane ibikorwa by'iterambere byo kugwa hakajya imbere ababishoboye hakajya imbere ababyumva hamba hagashyirwa imbere ikintu cyitwa Burundi na cyane cyane ko umugwigwe yavuze ati kuri uru rugamba rw'iterambere nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo cyo kwikumira cyangwa ngo gituma abantu batandukana aha twese tugomba kumenya ko n'umugambwe ari umwe tugomba kubamo umugambwe witwa igihugu abantu nk'uko mushyira rero rugamba yabivutse ni ukuri barakwiye kumva kwiyumvamo kuba umurundi gusumba kuba umutuzi cyangwa umuntu icyo nticyashoboraga abantu bakabyumva bagahurira ku bikorwa bagakunda umurundi bakabukorera abantu bamaze kugira ubuzima bwiza nta muntu azokiza kubabwira ngo ubwoko n'ubu burakomeye kubera bose baza babayeho neza
egome kuneza
agomba kuvuga yuko abantu nibakura amaboko mu mpuzu na mwajya twaronse umukuru watuje imbere avuga ati ibyo bindi byatuma duta umwanya bireke umwe wese abyuka aje kubikorwa Burundi buzoba buteye imbere injyana ziba zihetse
mu gusozera ambasaderi izo mbayahaga nashaka nk'uko mpavanda bisaba abandi mugire icyo akamute abarundi kugira ngo babandanye basimbataza amahoro eka umutekano ubumwe gutsimbatare ikintu mwose abarundi niki amasegonda 30 ntorenza
ikintu abarundi twosaba nuko abarundi bokwemera ukuri amukuri kukavugwa ukuri kumaze gutsinda ikinyoma ukuri bakakubakira ko hama igihugu kikaba igihugu gitandukanye nicyo twabonye kikirimo imigwi canke ukugabangana ubutegetsi hafatiwe mwamoko kuko icyo ndiko navuga ni uko abarundi bakwiye gushyira imbere ubwoko bwabo bwitwa Burundi kuko Burundi atandukanye no kuba ngo jende umuhutu ndumututsi ndavuga yuko rero icyo twosaba ni uko batosa amazwa n'abantu bakigarukana inyigisho zo kuvuga ngo dufatire ku bwoko bwira duteze imbere
inshuti defense rugema namwe akamwotera abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
no basaba nuko abarundi tumaze imyaka myinshi turi mu ngorane z'urutagana ko abarundi nibaza yuko twokwita agatima mpembero tukaraba icigwa twakuye muri izo ngorane tukaraba yuko ubwo bwicanyi bwo kwicana bwo kwangazanya uko uhohotera ubuzima bw'abandi yuko atanyungu na ntoya hari umurundi abikuramo icyo nsabye abarundi rero ni uko twokurikiza irage ry'umugani wa Rudolfo wa Gasore
namwe mushyantaye Eric Nsengimana mu kanya gatoya cyane rwose mugire akamute y'abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
akamunotera abarundi nuko twese twoja hamwe mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyacu muri ubwo budasa bwacu tugashobora kubushyira ibyiyumviro hamwe by'iterambere igihugu cyacu gushyikizwa
korokorora mushyira Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya warabonse kugira ngo ugane ni radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ambasaderi Isidore Mbayahaga namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane kuri ibibazo bikomeye idefense Rugema ndagushimiye cyane nawe ku kanya watoye kugira ngo mushikirize ibyiyumviro bihambaye kuri iki kibazo nkoramutima mwakoze mwese turashimiye abanywanyi bose radio Ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku Ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.